uruganda nibacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'ibibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu ruganda nibacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu ruganda nibacura
ni kumisi yose ya kane
isango n'ijyari ndi mumenyereye ku munsi wa kane usozera ukwezi. Ikiganiro mwacumvise ni karahara mu ruganda nibacura, tubaramutse twongera tubaha n'ikaze muri kano kanya tugira duteramane. Abana barenga 16 mu ntara zitarenga zitatu gusa muri 17 zigize igihugu, abo nibo bana bamaze guta ishure kuva muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'ishure 2022 ushira 2023. Izo bitigiri biri mu matohoza yakozwe n'urunani FENADEB rwita hagateka k'abana. Ibitigiri bitayakoba bamwe mu badukurikira baza kubitubwira muri kino kiganiro. Umuhinga mu byigwa by'indero Professor Jean Gabin Ntebutse yigisha kuri kaminuza y'i Sherbrooke mu gihugu cya Canada ari nawe aza kuba umutumira wa kino kiganiro, ati Nelson Mandela niwe yagiye arivuze ko indero y'abana ari cyo kigwanisho gikomeye ushaka guhindura ibintu hano ku isi yokoresha. Mu Burundi abarongoye igihugu yaba umukuru w'igihugu umugambwe uri ku butegetsi bo baha agaciro kangana iki indero y'abana? Nurwahe ruhara rwa bamwe n'abandi mu bo vyega kugira abana ntibasubire guheba kwiga ku bwinshi? Inyishu ya bino bibazo ni muri kino kiganiro karahara mu ruganda ntibacura. Muri kumwe na Jewe Smirine ninje imbere ufatikanije na Karine Dusabe na Ines Gakiza. Subiye kubaha ikaze mwese. Mu ntara zitatu gusa arizo Makamba, Ngozi na Kayanza, abanyeshuri barenga 16 nibo bamaze guheba amashuri muri kino gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri. Ibitigiri byatohojwe n'urunani rw'amashirahamwe yitaho ineza y'abana FENADEB. Karine Dusabe atubwire ibiri muri ayo matohoza ya FENADEB.
Abarenga 70 bahebye ishuri mu ntara ya Ngozi gusa, Kayanza nayo hahebye abarenga 5000, nayo Makamba bakaba hari abarenga 4000. Ibyo bitigiri bikaba hari byo mu gice cya mbere cy'umwaka w'ishuri 2022 ushira 2023. Abo bana bakaba bahiba amashuri ku mvo zitandukanye. Ku bw'urunani rw'amashirahamwe aharanira ineza y'umwana FENADEB, ubwo aba mashuri biva ku kibazo gikomeye mu Burundi cy'ubukene butuma abana bifatira ingingo yo kuja mu bihugu bibanyi gukora mu mirima canke bakaja mu bisagara gukora ubuzi bwo mu nzu. Jean Bosco Ndahiragije aserukira urunani FENADEB mu ntara z'uburaruko bw'Uburundi, ijwi ryiwe turikesha radio y'Abongereza BBC.
Abana benshi baraheba amashuri bakaja gukora mu mirima yo mu gihugu cya Tanzania, aho bibaza yuko baca baronka amaronko ahani nko mu zindi ntara zirimo Bimba, Ubutare, Akayanza. Harimo abana benshi baheba muri komine ya Kabarore bajibigiriye kuja mu kwimba Ubutare cyangwa kudandaza Ubutare. Hakaba n'abandi bana rero baheba kubera yuko ababyeyi babo batabakurikirana cyane, n'abandi bana baheba amashuri kugira ngo baje mu buzi kure y'imiryango atari muri Tanzania gusa, mugabo bakavamo hagati mu gihugu bajya mu gisagara cya Bujumbura gukora akazi ko mu nzu, gukora akazi ko kugendesha amapikipiki n'inguruza abantu no gukora ubundi buzi buto buto ariko budatuma ishuri.
Ku bw'ubwo runani FENADEB kugira icyo kibazo kigabanuke ni uko ababyeyi boshiramo ingufu mu gukurikirana abana. Imiryango imwe imwe abana nibo bifatira ingingo ugasanga bifatiye itari yo bivanye n'ibihe bigoye baba barimo by'ubukene.
Nk'ishyirahamwe rero rihana agateka k'abana FENADEB duhimiriza cyane cyane ababyeyi, ababyeyi bagume hafi y'abana kuko ababyeyi kubera kwirirwa barahangayika barondera ubuzima bararikirana bakarekera mwarimu akaba ari wenyine akurikirana indero y'umunyeshuri, indero y'umwana. Amashuri cyane cyane aba bana baba bamaze gutangura kugira imyaka 13, 14, 15 kuduga kuko bo batangwa kwiyumvamo bamaze kumenya amafaranga, bamaze gutangura guca amafaranga, babona abagenzi babo batize kumure bava mu mijyi bambaye amapantaro meza cyane babogendesha amapikipiki n'abagaca bashaka kubigana ndiribuke akadoza k'ishuri.
Abo bana iyo bahevye amashuri ntibatumbera hamwe bivanye n'intara bavamwo. Ku bava mu ntara zegereye ibihugu bibanye nka Tanzania baja bukaye bagiye kurondera ubuzi buto buto kugira bashobore kwibeshaho. Ku bandi baba mu ntara Bimba, Ubutare, abo bana baca baja gusaba y'akazi kugira baronke ico rirenza, mu gihe abandi baca birukira mu bisagara kurondera ubuzi bwo mu nzu. Mwaka mbili na mlongo ina rimge, intara ya gizi biharu wa vizinshi, ikawa yaba intara ya Ruyigi, yashika nyiwiche birenga chumi na kimge kujana. Kwa nye shuri bariba andiskwe, koba tangu ishure, wegeleza ibihumbi ijana mlongo tatu, abarengi humbi chumi na watanu, loba hezi shure. Intara ya Bujumbura, niyo vyitwa ko yagize ibiharuro bike by'abaheba bigera ku bice bitatu n'ibice indwi kwijana.
Izo bitigira biteye akoba nk'uko umutumire wa kino kiganiro baza kubigarukako. None abarongoye igihugu bo ibyo hari ubwo bavyo babibatera. Mugenzi wacu Inesi Gakiza aragaruka ku kamaro mukuru w'igihugu be n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi berekana kuri kazoza k'abana bakiri bato. Inesi Gakiza.
Berite, wewe ufite amashuri angahe?
Atandatu.
Ni sawa. Mukamera mashia. Amo rabi zakora. Mtamona wa engineer agronome wose biriguwe kuhiga. Na wa veterinere biriguwe kuhiga. Kuhigi ishwari mwana fisa wa shura tada tuwe engineer.
Aho hari kwigenekezo ry'icumi uku kwezi kwa Ruhuhuma uwo munsi wari wahariwe ugwaruka bisi nkerebutsi mu kiganiro yagiranye n'ugo gwaruka mu majambo yashikirije mukuru w'igihugu yerekana ko amashuri atari ngombwa mu iterambere. President Ndayishimiye ati kwiga ni ngorane umuntu yobona batize
inyigisho mashuri ngo ni wo muzi w'iterambere. Hanyuma nanjye nacavuga none ko mfise ba dogitere n'aba injeniyere benshi cyane bari sasi none ko nimba n'amateriko baramfasha iterambere nje nzoza kuririmba gute ku ishuri ariryo umuzi w'iterambere mu gihe ntabona abize hari cyo ariko baramariye mbere je ndavye umenga amashuri ahubwo ngorane kuko umenga umuntu aheza amashuri umutima wavyimvye umwana aronka diplome umunsi saa kumi ejo mwahura ngo reka ndashomye mugasanga utize wewe abandi mutima uri mu kirere wewe nturi mu kirere none wotora ahubwo umuvyimvye umutima atari wotora ahubwo umumerewe neza.
Umukuru w'igihugu ntiyabaye umutegetsi wa mbere ashikirije amajambo asuzugura ishure n'abize. Riveriano Ndikuriyo yahoze arongoye inama nkenguzamateka uyu munsi aramutswa umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aganira n'ugwaruka ruyoboka uwo mugambwe yamenyesheje ko ivyigwa vyo mu mashuri ataco bifasha mu buzima bwa misi yose.
Ndongozi mwese mumenye yuko urwaruka rwacu tuzokutegura tubogora hije mashuri ni ishuri wiga baze bijya bisanzwe ni nk'umushinge mugabo ni ubase gena mu bazi bajya bari ku ishuri bijya siyo ku ishuri mu Burundi cyo tumariye none mwese abo basegonde iki sho kare mwenze igare iki si mwenze kwa iki ni kumariye iki hajya ku karama irafatishwa.
Izo mvugo z'indongozi z'igihugu aba n'abandi bakabona ko zishobora gutuma ugwaruka rudebukirwa rugaheba ishuri na cane cane bumvanye ayo majambo abategerezwa kubahimiriza kuja kwiga bakanafasha gukemura ibibazo biri mu mashure bituma abana batiga neza. Inesi Gakizura kenuye, abadukurikira bavuga iki kuri iyo ngendo yo guta ishure ku bana bo mu mashure shingiro? Mukanya ijambo ni rwabo.
Karahara mu ruganda umwanya wanyu.
Kintu kijanye no guhagarika amashure ku gwaruka rwo mu Burundi birasigoye. Nta worondera insiguro nyinshi cyane, insiguro nyamukuru ihambaye mu gihe atantambaye ihari isigurwa n'ubukene. Ntibikwiye gusa kuvuga ngo nta mahera y'ishuri bazoriha, harakwiye cyane cyane uburyo kushyiraho ibintu bituma abana biga neza. Ni ukuvuga umwana yambare, umwana afungure, umwana kandi abone akamaro ko muri kazoza iryo shuri rimufitiye. Mu gihe umwana yatanze ku ishuri ugaca umubwira yuko yirirwa ku ibarabara ategereye umukuru kanaka aza kuhaca, inda ikamwikiraho, uruzuba rukamwikiraho, akambara amasaha atandatu ashobora kuba agati none ibi bintu ni biki? Jewe navuye muhira nzi ko ngiye kwiga none niriwe ku ibarabara, ibi nta kamaro, ashobora guhera ishuri.
Hari ingendo y'abategetsi bakuru bakuru kuva na kera ariho bo muri CNDD-FDD bama bashaka kuvuga yuko amashuri ataca amazi. Hariho nk'intara nk'iza Bubanza, za Cibitoke, uri kurabaza abana baho baje kubwira neza yuko kwiga ubu ataco bimaze. Waje kubera iki bakubwira yuko abantu baho abategetsi bakomakomeye bo muri izo ntara batize mugabo bafite amafaranga bakubwira ko ari abajenerali benshi bakubwira yuko ari abagwizatunga kandi batize bakubwira ati nibona akamaro nakahe ko kwiga urumva hagacaza rero n'aya majambo aya madisikuru avuga yuko kwiga ataco bimaze avuga yuko incabwenge mu Burundi atacyo zikora bavuga yuko incabwe kwiga bisigaye ari ingorane mwarumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu atanga kwiga n'ingorane jeraze akabasigurira ibintu bicuritse bijyanye n'agaciro k'amafaranga egitiriyano ndikuriye akabasigurira yuko ibiharuro atari byo bifatishwa ho amayitsi karataca amaze bobyihoza eno nibyo urumva biroroshe iyo bivuye mu kanwa k'umukuru umwe rukibukuruka ku gihugu cyose ayo madisikuru mwumva azotera kwiga kwiga abana buje ku ishuri cyanke atuma abana bavuga bati kwiga ntacyo bimaze turabiretse
turazi neza yuko abana uno munsi ndetse n'abarundi bose bari mu rukino ntangere kandi bigaca bituma abo bana bihebura hanyuma bakongera kandi bakahemba ishuri abo bana ibyo byose bigasumba isire n'amajambo ashikiriza n'abategetsi b'u Burundi aho ndavuze mukuru w'igihugu hamwe n'umukuru w'umugambwe FNDFDD barifatira mu gahanga urwaruka bazifatira mu gahanga ababyeyi bazifatira mu gahanga abantu bo ku isi bose bavuga yuko kwiga ata kamaro bimaze umukuru w'umugambwe we yayiciye mu muryo gushika aho yerekana yuko atazi gukora igiharuro izo mvugo ikiye kuvaho kuko zituma abajene batamashure bagati intumbero y'ishure hanyuma ntibabonemwo abategetsi abantu b'icirore hanyuma icyo gihe rero ubuzima bwabo bushobangamirwa nabo bagaca bihebura birengera urugero bagaca bigira mu bintu byo kunywa ibiyayiramutwe canke bagahunga igihugu c'u Burundi baja mu bihugu bulanyi
leta yateza kurondera abo badoktere umukuru w'igihugu avuga abo ba enjeniyer abo ba risansi leta yabwiriza kubegeranya ikababaza ingene vyogenda kuko muri leta siho hari abahinga abahinga bari muri abo bize bigizwayo n'umugambwe SNDD-FDD kuko abize ubu n'abashomeri mugabo ugasanga hamwe hari kuja doktere hari umuntu yize gushika muri munani none umuntu wo muri munani umubwiye nk'ibintu bya statistike umubwiye ibintu by'agaciro k'ifaranga atahura iki mu by'ukuri wewe wavuga ati ngo tubicishe aho byoca tukire kwirira kwinywera duhage twibe ibindi ntumubwiye ko nta vije umuntu yize iyo munani aba asisi baza yuko abasendedefite icyo barondeye bariko barakironga ngira mwarakurikiye ideresi yerekana Gerade Ndabirara atwaye n'amashinga amateka bita Très Honorable ari mu Kayanza i Matongo niba mwarayibonye neza umunezero yari afise ari imbere y'abantu badatahura afata ko badatahura kuko sinzi ko bose batatahura ibyo ariko aravuga ariko asigura ibijyanye n'agaciro k'ifaranga yuko ifaranga ry'u Burundi riri hejuru ko ibivugwa ari ibinyoma none mushaka bigendewe nuko ibyo yifuje kuva kera ko Gerade n'uwa kera mu bagwanyi Gerade ari mu bantu bafata ingingo icyo yifuza rero novuga yuko nikijya bijya rero n'ibyo abasendedefudd bifuza bibe bice babeshe atawe ubabwira ati nyabone njye kuravuga sibyo
karahara mu ruganda umwanya wanyu n'umwanya wahariwe umutumire Professeur Jean Gabin ntebutse yanonosoye ivyigwa bijanye n'indero Science de l'Education mu Gifaransa akabigisha kuri kaminuza y'Sherbrooke mu gihugu cha Canada uruhara rwa leta abavyeyi abarimu n'abandi nize dusigurira umuti kuri ico kibazo ubu wahe araduhinisha umutumire
turavye ivyigwa cyagiye biragirwa n'abashakashatsi henshi navuga ko ibintu bituma umwana ashishikara ishure hariho biva ku mwana we nyene hakaba ibindi biva ku babyeyi biwe ku ishure yiga ko reka no mu karere umwana akuriramwo ejo navuga muri communauté icyo nakwita communauté aho umwana aba umwana akurira nko kuzerekeye umwana novuga ivyerekeye ishaka no kwitanga cyo bita mu gifaransa la motivation et l'engagement hariho ningene umwana bayiyumva ingene yihagaciro wenyene akumva yuko ashoboye ibintu ibyo no kwita estime de soi akaba rero kandi n'abavyeyi usanga bakurikirana abana babo kuzerekeye ivyigwa ingene bakoze nk'ama devoir n'ibyo mu France bita encadrement parental hariho kandi nibiraba ishuri umwana bayigako igihe umwana agiye ku ishuri akagenda yumva ko akumbuye ko akeneye kuja ku ishuri ko yashitse ku ishuri yumva ko aba yisanze yumva ko hari abantu bamwitaho bamwumva kandi bakamwumviriza ibyo twita climat scolaire guha agaciro kandi bimwe bigaragara mu karere umwana arimwo iyo abantu baha agaciro ishuri navyo biratuma umwana nawe arihurumbira kuko naho aba ahatuye mu mahaba mu makaratie mu kisagara ahantu atuye ishuri bariha akamaro bica bituma rero abana barihurumbira hariho n'izindi rero mvo novuga nazo nyine zibiri suruhara mu gutuma abana bashobora guheba amashuri imvo ziva ku bukene abana bagaheba amashuri kubera babuze uburyo kubera hari ubukene mu miryango bavamwo ugasanga baciye bahurumbira ubuzi bumvise kandi ubwo buzi nabwo buhemba amahera make ugasanga abana ntibaheza ngo babone kure murazi nko mu Burundi abana ushaka gusanga baba nko ku kiyaga Tanganyika bakabona kajya gafi baja kuronka kabaha udufaranga kandi ugasanga nk'ababa mu ntara za Ruyigi bagiye gukora muri Tanzania kubera ubukene buri muhira izo navyo nyene ubwo buzi baronka buratuma badahurumbira ishuri hariho mu ntara zimwe nk'uko navyumvise mu cegeranyo cagizwe n'ishirahamwe FENADETE hariho n'ukuri intara zimusanga hariho nkaho bimba ubutare mu micungararo y'amashuri ugasanga abana ntibaba bagikunda ishuri nk'uko byategerezwa kuba ibyo nabyo bicibigira ingaruka mbi kuri abo bana kuri kazoza kabo ku miryango yabo no ku gihugu kuko batize bazoca baguma bakora ubuzi buto ubuzi ataco bubamarira cyane bagahembwa n'icyo ntikize urumva rero ni ikibazo gikomeye abantu bakwiye kwicarira
kibazo kindi wabajije uti mbega abo bana baheba hari isano ziba bifitanye n'amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugambi we n'umukuru w'igihugu mu minsi iheze jewe nk'umushakashatsi sinoshobora kuvuga ngo abo bana bahevye vyavuye ku majambo yashikirijwe n'abo bategetsi atagukekeranya jewe nsaba ko ngiye igikorwa c'ubushakashatsi kugira menye ingene rwaruka rwavyakiriye ayo majambo ariko kandi sinovuga ntakekeranya kandi kwa ayo majambo atera intego ubwo rwaruka ngo ruhurumbire ishuri na cyane cyane bariko barivamo abarundi barayamaze bati iza guhona zihera mu ruhongore kandi uwanga agakura baga umutavu baranongera bakavuga bati mwe rupfu bikorwa kwira hose rero abategetsi barakwiye na ntaryo gutanga akaroro mu guha ikibanza gikomeye gisata c'indero mu migambi yose yo gutegura iterambere ry'igihugu none hoko wiki kuzerekira abo bana baheba ishuri ibyo bakogwa navuga ko ari byinshi ariko ndacimikira kuri bimwe bimwe ubwa mbere icyo abantu bakwiye kumenya ni uko hagiye umwana aheza ishuri benshi bavuga ngo umwana yarayobewe ariko hajya si wabayowe wenyine hajya navuga ko na sosiyete yose ibiyobewe kuko ni igihugu kiba gihonze yego umwana nta wumwigira arafite uruhara nta ngere nta bushaka kujya mu kibanza cyiwe ngo yige bijya byigwa ariko igihe muri sosiyete idashize ibintu bikwiye byatuma umwana yiga akiga aroraniwe akiga ashigikiwe akiga afite ibikoresho by'ishuri bikwiye akiga afite abarimu bamuha ibyigwa bifite agaciro kandi nabo nyine bafite ubumenyi bukwiye ntitwovuga ngo umwana niwe yayobewe wenyine mu gihe abavyeyi badakora ibikwiye byose kugira umwana yumve nawe ko muhira ashigikiwe nato nyene mwumva kwa bari ho agahaza nimwe bagire yuko abana ari bo Burundi bwejo nibo bazotanga makore bazotanga amatagisi bigatuma leta igira ubutunzi bivuye mu mwimbo wakozwe n'ubwo gwaruka rero nwasaba bego igisata cindero bose kuba kwikubita gashi bakavira hasi rimwe ico kibazo erega nk'umukuru w'igihugu agiye imbere abarundi mu kwerekana ko ishure ayo nkingi y'iterambere akagendera nk'izo ntara abanyeshuri bahevye ari benshi agatanga impanuro kubana no kubavyeyi kugira ngo bahe ikibanza gikomeye ishure bita abana babo babakurikire ababwire ko ishure ritazoza kabana k'igihugu kazoza k'imiryango abigisha abayobozi b'amashuri abana bavyeyi bakwiye kuja hamwe bakavugana izo ngorane z'abana kandi baheba amashuri kandi bakumviriza abo bana kugira bumve ibibabakiye abo bana hari aho usanga nabo nyine ingorane bahura batumvirizwa numva ko novuga yuko icyo kibazo cyega abantu bose abana bo nyine gusa ni ukuvuga abantu bose yego n'ibisata cy'indero abavyeyi abarezi b'amashure abajejwe ubushikiranganji eka n'abajejwe igihugu kuko bumva ibiharuro by'abana baheba ni byinshi cyane rwose ku buryo abategetsi bakwiye kubihagurukira bakaja guhimiriza mu ntara kugira ngo berekane ko icyo kibazo bagihaye ikibanza gikwiye ntibibe ibibazo byigwa n'abayobozi b'amashuri gusa mwumva ko ari ingorane ziraba igihugu cyose iyo abana baheba mu ntara zose ni ikibazo cyateza kwicarirwa n'abajeje igisata cy'indero bwa mbere hanyuma n'abategetsi b'igihugu.
Umutumire
arakoze umwarimu wa kaminuza Professor Jean Gabin Ntibutse kuri uwo mwihweza duhaye ni no kuri we duce dusozerera ko kino kiganiro karahara mu ruganda ntibacura ni kiganiro cy'urunani rw'amaradiyo RPA inzamba be na Television Renaissance sinyirinje imbere n'abo twafadikanyije gutegura kino kiganiro tubasezere tubifuriza kubarirwa mwese naho utaha
RPA inzamba na Radio Television Renaissance karahara mu ruganda ntibacura.